Iyi mwumva ni radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio y'Ijwi rya Amerika muyikurikira kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru. Banki y'isi yose irarega abategetsi b'ibihugu ifasha kunyereza amafaranga ibiha.
Urumva igicurire mu bindi bimeze amatungo mu bindi kandi birabaje kugira rero bishobore gutuzwa, nibaza ko byotuzwa nyine abanyafrika cyane cyane kuko ibihugu bibona porogaramu zifasha nyine muri Afrika.
Faustin Ndikumana ni umuhanga mu by'ubukungu. Naho virusi ya corona yageze bwa mbere muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni mukanya gato cyane. Nkuko rero narimaze kubibabwira, umuntu wa mbere na mbere wanduye virusi ya corona munsi no ko muri Afrika yabirabura n'uwo muri Nigeria. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi.
Abategetsi bo muri Nigeria bemeje ko umuntu wa mbere wanduye virusi ya corona yagaragaye muri icyo gihugu n'uwa mbere wanduye ndwara ugaragaye muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Abahanga mu by'ubuvuzi baravuga ko indwara ishobora kwibasira bikomeye umugabane wa Afrika kubera ko inzego z'ubuvuzi zishobora kunanirwa. Uwanduye iyo ndwara wa mbere muri Nigeria ni umutaliyani uhakorera wagarutse muri icyo gihugu muri iki cyumweru akubutse mu mujyi wa Milan mu Butaliyani. Ubu aravurirwa mu bitaro byo mu mujyi wa Lagos. Kuba iyi ndwara igeze muri Nigeria byatumye havuka hamaze kugaragara abanduye virusi ya corona, ariko yari itarakwirakwira ku mugabane wa Afrika wose. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, Tedros Adhanom Ghebreyesus, araburira ibihugu byose ko nta na kimwe gikwiriye kwibeshya ko iyi ndwara itakigeramo.
Abanduye iyo virusi ya corona babonetse mu Misiri no muri Algeria ngo ni abanyamahanga barimo bagenderera ibyo bihugu, ntabwo ari abanyafurika. Ubwato butwaye ubwato bwatabaye abimukira 35 bari mu kaga mu nyanja ya Mediterane bava muri Libya bagerageza kujya Burayi. Fide watubwira ibindi.
Nivyo ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira rimenyesha ko abo bantu basubijwe ku murwa mukuru wa Libya, Tripoli. Ishyirahamwe ritangaza ko gutabara abo bimukira ari igikorwa cyiza ko yamara batobandanya basubizwa mu gihugu kitarangwamo umutekano. Abimukira bagera ku 19 baramaze gusoma nturi mwibahari Mediterane canke barazimangana muri iyo bahari bari kubagerageza kuja mu karere k'Iburaya kuva mu mwaka w'2014. Mu myaka ya vuba umuryango w'umwe bwe kugenzura imbibe zo mu mazi bo muri Libya hamwe n'izindi nteko z'igihugu ca Libya kugira bahagarike abimukira bagerageza kuja buka ibahari Mediterane barondera kuja mu karere k'Iburaya. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko utwo twigoro dutuma abimukira bageramigwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho ibafata inyamaswa canke bagapfungirwa mu bibanza bidashemeye mu vyerekeye isuku aho baba badafise ibifungurwa n'amazi.
Fidele Niyongabo tugumane noneho tujye muri Guinea-Bissau aho umukuru w'igihugu mushya yarahiye nubwo amakimbirane atarakemuka.
Nivyo Prezida Mushasha Umaro Sissoco Embalo yahoze ari umusirikare mukuru w'umujeneral yarahiye ku munsi wa kane mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha muri Guinea-Bissau. Perezida Jose Mario Vaz yatsinzwe mu nshuro ya mbere y'amatora yabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze 2019 yari yitavye ibirori vyo kurahira kwa Umaro Sissoco Embalo. Embalo yabaye umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Vaz kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2018. Urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwemeje ko Sissoco yatsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2019. Yamara Domingos Simoes Pereira yarangije mu kibanza cya kabiri yaritwaye muri sentare nkuru y'igihugu ku munsi wa gatatu. Yasavye ko haba ayandi matora mashasha mu kuvuga ko yaherutse kuba yaranzwe n'ubusuma. Simoes Pereira yari umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi. Umukuru w'inama nshingamateka y'igihugu ari mu mugambwe uri ku butegetsi ntiyarahije Umaro Sissoco Embalo mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Guinea-Bissau yaranzwe n'akajagari mu vya politike mu mateka yayo.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Jeffrey Mutagoma na Fidele Niyongabo murakoze kuri aya makuru rero mutugejejeho yo hirya no hino ku isi. Noneho tujye mu makuru y'ibiyaga bigari. Banki y'isi yose yatangaje raporo ku inyerezwa ry'amafaranga ifashisha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, iremeza ko u Burundi buri mu bihugu bitanu bya mbere muri Afurika abategetsi babyo bayiba. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri inkuru.
Raporo y'abahinga karuhariwe mu by'ubutunzi bibanki y'isi yose Banque Mondiale yerekana ko igice kinini cy'amafaranga y'imfashanyo n'ingurane atangwa n'iyo banki akunze kunyorozwa n'ibihugu bikenye kurusha ibindi biba byayahawe. N'amatohoza yakozwe ku bihugu 22 harimo 17 byo muri Afurika. Ayo mafaranga nyuruzwa ibanki y'isi yose ivuga ko aje kunyegezwa mu bihugu bifise ibanga ridasanzwe mu by'ubutunzi, aho atanu ushobora kumenya ko kanaka yabitseyo amafaranga. Ivyo navyo ni nk'Ubusuwise, Luxembourg, Ububirigi n'ahandi nk'uko biri muri iyo raporo. Amafaranga ashizwe muri izo banki kenshi nta nyungu akugwa ko canke ikaba nto, cane cane ku banyamahanga. Ibanki y'isi yose igereranya ayo mafaranga nk'ayabitswe mu ijuru, heaven deposit mu Cyongereza canke paradis fiscal mu Gifaransa. Ayo matohoza yerekanye ku imfashanyo canke ingurane zitanzwe n'ibanki y'isi yose mu mezi atatu akurikira abategetsi baba bamaze gushikana kunyegeza ayo baba banyuruje. Nko mu Burundi, abo bahinga berekanye ko imiliyoni 103 z'amadolari ya Amerika yagiye kunyegezwa mu mabanki y'ibyo bihugu mu myaka 10 iheze. N'igihugu cy'u Rwanda kiri kuri ubwo rutonde. Iyo raporo ivuga ko amafaranga yagiye kunyegezwa muri ubwo buryo avuye ku mfashanyo cyangwa ingurane icyo gihugu cahawe n'ibanki y'isi yose angana n'imiliyoni 145 z'amadolari ya Amerika. Abahinga mu by'ubutunzi nka Faustin Ndikumana atwarishije hamwe Parseme rikorera mu Burundi avuga ko inyuruzwa ry'ayo mafaranga ari agahombo gakomeye ku gihugu kiba gikenye.
Ingaruka zishobora kubura none inkagombo kaba kangana gutyo mu Burundi ni nk'imiliyari ibiya amajana abiri zirenga, niyo ari amajana abiri zirenga mu Burundi, ni bije irenga mbere y'ubushikiranganji bw'indi rugo. Ni bizirenga kure y'umwaka wose w'ubushikiranganji w'amagara y'abantu cyane bw'indero, umva n'amafaranga menshi cyane aba y'agahombo nk'ubutwe twa dukeneye n'ibibazo by'amadovize n'ibikena haba hari agahombo rero ku gihugu no ku banyagihugu. Ariko ko umuntu usanga hari ibihugu hoho haba harimo n'ayitwa kwabyishyurwa, usanga kumbure abakubona muri Banki Mondiale bariko baratanga amafaranga bakavugana kumbe n'abategetsi b'ibyo bihugu gasohoke kwa imfashanyo n'ubundi banki nkuru y'isi yose reka nkure ko namwe mukure ko.
Mu bihugu byose byakozwe ko amatohoza, raporo ntivuga amazina y'abatwarayo ayo mafaranga, gusa ivuga ko ari abategetsi. Icyo ngiye ko nta gihugu na kimwe kiragira icyo kivuze kuri iyo raporo, gusa abategetsi b'ibihugu bivugwa muri bene ayo maraporo bakunze kubihakana ndetse bakemeza ko atanu ubutunzi baja kunyegeza hanze. Akarorero n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu mpera z'umwaka uheze yabwijwe ijya Amerika ko atabutunzi budaseguritse afise canke yoba yaranyegeje mu makungu. Petero Nkurunziza yarabajijwe ko azo kwerekana ubutunzi afise niyarangiza amabanga yiwe.
Mbuga kuva yuko turi mu bakuru b'igihugu batunze muri isi bariko baraturenganya gose, ama kandi gitwaronse by'iwacu turabizi ukuntu tubironka, ibyo twagabiwe n'abenegihugu, ibyo twakuye mu mushahara wacu, ibyo twakuye mu bakunzi n'ibindi n'ibindi. Ibyo dutunze turabizi, turatunze inka, turatunze impene, inkwavu, inkoko, imodoka n'abandi barayifise, inzu n'abandi barayifise, n'abe dufise turibirinze ngaho. Amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacu ari baratwara ntangora.
Abahinga mu by'ubutunzi bahamagarira inzego z'ubumwe bwa Afurika, amashami yigenga akorera mu gisata cy'ubutunzi muri Afurika n'abandi gukora uko bashoboye kose kugira ngo batuze icyo bita kununuza umunyagihugu mutoya, kuko ayo madeni anyuruzwa aheza kishugwa n'amakora atangwa n'abanyagihugu.
Urumva igiturire mu bindi bimeze amatungo mu bindi kandi babaje kugira rero bishobore gutuzwa, nibaza ko byotuzwa nyine abanyafrika cyane cyane kubona kurokoza ifashanyo n'ibyo muri Afurika. Ibitango za Union Africaine bahurira nk'abategetsi, ibitango za NEPADE bakwikwi kubita agashi bakabaha gushikiranira bakaraba ibintu nka bene ivyo inkuru bakabitanga ku buryo bimenyekanye, bafata ingamba kugira berekana umutima wo gukunda igihugu, ibihugu barongoye, kuko uwo mutima utabonetse ibyo bintu bisa bigorana gutuzwa. Nayo munyamahanga bavuga ati jenda guhana imfashanyo tuyikure kwaya wemeye urumva gusenya ubwo yamutiza umuhoro.
Ibihugu biza ku isonga mu kunyuruza imfashanyo z'ibanki y'isi yose muri Afurika kuri 22 biri muri ayo matohoza y'ibanki y'isi yose ni Tanzania na Madagascar. Pierre Clavier, Inkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Hagati mu Rwanda imiryango itegamiye kuri leta ivuga ko yahejwe muri gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage, gahunda imaze imyaka 20 ishyizweho. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Mu kiganiro cyateguwe n'ikigo cy'ubushakashatsi n'ubusabane bigamije amahoro IRDP kigahuza imiryango itari ya leta ikorera mu gihugu, abahagarariye abaturage ndetse n'abahagarariye leta y'u Rwanda, abayobozi b'iyi miryango bongeye kugaragaza ko politiki ya leta yo kwegereza ubuyobozi abaturage ijwi ryabo ritajya ryitabwaho. Rushabandirike, umuyobozi wa IRDP.
Urakora iriya research bavuga ukabura kwishyira, wageze ku rwego washaka kugira icyo ukora ngo ukore follow up implementation advocacy, tukabura abadushyigikira kandi muradushinzwe. Nongere ngaruke kuri ba nyakubahwa babaye mu nteko ishinga amategeko no muri Sena. Ni kangahe muri uriya rwego mwigeze mutekereza societe civile kwihari gishobora kuza ikabazanira evidence, gishobora kuza igaparticipatinga mu mategeko no muri policies? None mutubwira ati turi icyo yakora.
Politiki yo kwegereza ubuyobozi abaturage, hari abemeza ko hari ibyo yaje gukemura cyane cyane igabanya ingendo umuturage yakoraga ashakisha serivisi, ubu akaba zisanga hafi. Nanone ariko hari abemeza ko imikorere ya bamwe mu bayobozi begereye abaturage igikemangwa, ku buryo bisaba umuturage kwitabaza izindi nzego zo hejuru kugira ngo ikibazo cy'igikemuke.
Usanga koko abaturage baregerejwe ubuyobozi, hari akagari, umudugudu, ariko still ugasanga baracyashakira serivisi ku mbuga nkoranyambaga. Ugasanga umuyobozi bamushyizeho pressure kuri Twitter, nawe ugasanga umuntu ukoresheje Twitter abonye igisubizo kiri rapide kuruta wa muntu wandikiye gitifu ibaruwa. Nge natanga urugero mu karere ka Gakenke, ku igwingira ry'abana agiye mu karere ka Gakenke, baramubwiye bati mu karere ka Gakenke nta mwana wagwingiye. Ese nk'iyo asohotse raporo yakozwe, research yakozwe na civil society ikagaragaza figures zitandukanye n'ubushakashatsi bwakozwe na leta, icyo gihe mukora iki?
Iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage imaze imyaka 20 igiyeho, ariko benshi mu bagana inzego za leta zegerejwe abaturage bakunda kuvuga ko hari byinshi gahunda itarabasha gukemura.
Nimba ibintu byarakozwe hakaba hagiye gushira imyaka 21 tukaba tutarimo kubona impinduka ku cyiciro runaka, ese nimba hari ni tekinika, iryo tekinika ko rihera ku mudugudu, njyewe wakoreye ubuvugizi abayobozi b'akagari nabishimye, ariko n'ubundi na mudugudu nawe yakabaye yakabaye ari umuntu ufite
hejuru. Bazi neza koko ku buyobozi bwegereye abaturage, ariko iyo urebye hasi mu cyaro ubona rwose ubuyobozi butaregereye abaturage. Tuvugiye nk'urugero, hari nk'abantu pe bureba ukabona ari ba bantu batishoboye, umuntu inzi kamugwa hejuru akavuga ntagire umuntu umwakira. Chef umudugudu arahari, uwo muntu ari mu mudugudu akagari runaka ndetse kakaba kanamugeraho, ariko ukabona nta bufashanyirize nahise abasha guhabwa.
Muri iyi politiki yo kwegereza ubuyobozi abaturage, abayishima bavuga ko umuturage yahawe urubuga rwo kwitorera abo yihitiyemo. Gusa ngo hari ubwo abayobozi batorwa n'abaturage bafata ibyemezo batabanje kugisha inama babashyizeho. Ingabire Makire ni umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda.
Mukwiye kongera ingufu mugahindura imikorere ya njyanama. Watubwiye ibya njyanama nayo ikwiye gushyirwamo guhindurirwa uburyo. Njyanama duheruka tubatora n'ubabaremo iwacu simbibu kandi narabatoye, ariko nta handi nongeye guhurira nabo. Bagenda gusa watangira kuvuga utariko amafaranga y'umutekano kuko mudusaba menshi cyane ngo ni njyanama yayemeje. Njyanama se yemeje twavuganye, ese ari isuku ko turabatora bakadufatira ibyemezo batadukonsaritira? Icyo rero nicyo sosiyete dukwiye kuba dukora, tukaba ryajwi ry'aba baturage. Naho ubundi ikibazo gikomeye kindi twifitiye ni cya mikoro.
Leta ntiyemeranya n'iyi miryango ivuga ko nta ruhare yashyiriweho ngo itange umusanzu wayo muri izi gahunda zo kwegereza ubuyobozi abaturage. Bwana Gakire Bobo, umuyobozi mukuru ushinzwe inzego z'ibanze muri Minaroke, avuga ko leta yashyizeho uburyo buyihuza n'abikorera ku giti cyabo, ishyiraho ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere rikorera kuri buri karere. Gakire Bobo agasobanura ko ahubwo sosiyete sivile idakoresha uyu muyoboro.
Nge mbona uburyo burahari, ahubwo ni gute butanga umusaruro? Ibyo twakora rero kirahari. Reka nkoreshe nk'urugero rwa JAF ni Joint Action Government Program, ni ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere. Kandi JAF ntabwo iri muri Minisiteri, nta n'ubwo iri muri RGB, iri mu karere. Abajya muri JAF baba mu karere. Ni gute JAF dufatanyije n'abayirimo na members yakora cyane, sosiyete ikagira uruhare, haba muri akawuntabiliti tuvuga, haba mu kongera abaturage.
the process.
Nyuma y'imyaka 20 guverinoma y'u Rwanda ishyizeho gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage, leta isobanura ko hari ibyakemutse cyane cyane korohereza abaturage kubona serivisi hafi yabo badakoze ingendo ndende, ariko ko hari izindi serivisi abaturage batarahabwa iwabo nko kubona abaganga b'inzobere mu gace batuyemo. Haracyagaragara ingendo umuturage akora abasanga i Kigali. Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ubu yatangiye ibiganiro byo kuvugurura gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage. Yasobanuye ko iyi gahunda yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage itareba gusa inzego z'imitegekere ya leta, ko inareba inzego zose zifitanye isano n'ubuzima bw'umuturage, nko kwegerezwa amavuriro, amashuri n'ibindi byose umuturage akenera. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Amashyirahamwe aharanira ineza y'abapfakazi avuga ko bafite ibibazo byinshi cyane, harimo kudahabwa ijambo mu rugo, ubukene bukomeye kubera gusahurwa imitungo nyuma yo gupfakara. Kuri ibi bibazo mu kiganiro muri Sanga mugenzi wacu Oriane Tangishaka yari yatumiye Madame Donavine Bigirimana na Agnes Nigaba bo mu ishyirahamwe Dushire Hamwe. Madame Nigaba arasobanura inzego z'abapfakazi na bimwe mu bibazo bafite.
Abapfakazi mu bisanzwe bari mu gihe abapfakazi ni abashyirahamwe batatu. Hari abapfakazi bafite abana, abo ni aba mbere. Umugwi wa kabiri hari abapfakazi abantu bapfakara batagira abana. Umugwi wa gatatu ni abapfakazi bapfakara ari bato, dore ni marie bafite umwana umwe, abantu domoye de kansenka. Undi mugwi wa kane n'abantu bapfakara bakuze. Abo bantu bose bitwa abapfakazi ariko ibibazo si bimwe. Icyo bahuriye ko muri rusange ni gupfakara. Ikindi bahurira ko ni uko basanga ingorane nyinshi muri komunite barimo. Ariko dufashe nk'umuntu atagira umwana, umuntu apfaka atagira umwana, turabona ko agira ibibazo byinshi bidasa n'ibyo abandi. Abantu bapfakaye batagira abana bobo biretse n'ikintu bakora iwabo n'umugabo, baramuwe, baramukazi we, sibuke na nuko abafise bararondera strategi zose bakabirukana. Abo bagasubira iwabo, iwabo nta mpamvu baba basubiye kuko iwabwiye umukobwa asanga hariyo muramukazi we, hariyo na musaza w'umenye ntiba bakivukana kuko urazi ko abakobwa batari kuri gutorana iwabo, nta n'amatungo baba bafite. Ashika afikira ku ruhuha rwa baramukazi we, utagiranye nabo abapfuye nta n'akazi aronka ashikiramo. N'ufite mama wiwe umenga urukundo rubagwara agabanutse, ntagira n'ikimuririra, ntagira n'ikimuhozaho, ntagira n'akantu. Umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri turavuga abantu bapfakara bafite abana. Aba bantu bapfakara bafite abana tukabafatanya n'abo bakuze cyangwa bakiri bato. Abapfakaye cyane cyane bari bato, jeune bafite utwana tubiri, dutatu. Icya mbere cyo kominote irabatakisa ko ari abantu batagira umugisha, barabatakisa ko batagira umugisha, ugasanga bari na bukora sebukwe ntibababona neza, bagaca bashaka kumenya ko iri bato abafite baramuba gucurwa na barami wabo. Urumva bakamenya aba yarongowe n'umuntu umwe nk'aba yakunze abavukana n'umugabo wose, rero iyo yanse gucurwa na muramu wabo n'amakame ifite muri kominiti, baramwanka gose, baramwanka, baramwangiriza, baramwima n'itongo. Utwana twiwe tuba utwana tutinjira mu nzu z'abase wabo, n'abari na se ntibabakunda. Ndumva cumenga n'abana bari rosheti, aba ari rosheti kuri mama wabo wenyine. Ibi rero urumva bapfakara ari bato, pfakaranye n'ubukene kuko n'amatungo barayamwiba. Ufite ibisigi by'umugabo aramubaho barabikurikirana, barabitwara, barabagiruma. Urazi imibereho y'Ikirundi ngira kare abagabo bakirisu si benshi bakunda kwereka utuntu twose abagore babo amatungo yabo twabibona n'abagabo bata muri Somalia hari abasigarana amakonte benini afite umugore n'abana agaha konte murumuna we mugabo rukomu rido marere wasanga barumuna babo ayo makonte bayafite ajya kwifashisha imiryango yabo cyangwa bajya kuyikoresha ibindi bikorwa by'imiryango cyangwa babaho ugasanga baramubabye bapfuye ya mahera yari kurira wa muryango w'abana ba wa musiki arira abana babemenyera kuko niho bari kubarayikoresha niho bari bayahana ayo n'amakamisi muri komunate dufise rero abapfakazi ntiborohererwa na sosiyete ntibatunganiriza neza ntibabita mu bisanzwe kugira umuntu akingirwe aha mu Burundi wacu tubona mu ntara iwacu mupfakazi ufite ko ufite umuntu aba afite umugabo udafite umugabo ni umuntu ukingiritse ukingiritse abapfakazi nabo bari kubarapfakara bakuze bafite amahirwe ku bana nta mahirwe bafite muri komunate dufite amahirwe b'Imana yahaye abana ni ba bana bagaruka kubabera nk'umugabo turafite amatemanyazi menshi abo bari baranyaze amatongo baramu babo aba bani mugabo amatongo ubu akaburanwa n'abana batavuye mu kwiga bagahiza na university akaba ari mugaruka n'aya matongo atavanye muri rusa ati ashi ni tubona ko tutapfakaye kubera imana yabategeka abaha abana rero icyiza twavuga leta ni uko ifata amfashe abana bakiga petetre nko ku buntu ariko iyo hageze ibisabwa binini abo bana mu mashuri barimwo bagiye baza mu internat kugira umwana upfakaze isimu mu rwego rw'udushuri ashobore guheza bakena amfashe petetre n'amasosiyasiyo yapfuka ino nta kintu kinini umupfakaze ikora n'itongo rifise kugira urugure baramwaho barahaguruka urugure isa kandi cyaba igiti yaba impene cyaba iki baca bahaguruka bakakubuza rero umupfakazi turabona ko afite ikibazo gikomeye ndetse tugatuma na leta tugasaba tugatera akamo leta vrema ko yoshyiraho itegeko rikingira abapfakazi bakingira ku n'amatungo y'umuryango rero kumenya nta ruhare dufite mu muryango twubatsemo tugaca tubura n'iyo tuvuka kuko nta kintu kijya kuronderayo
none nk'icyo kibazo bavuze ciyo apakaye buno nyene ugasanga mu muryango w'umugabo wiwe uratanguye kuza gusahura amatungo abari mu rugo iyo yituye kumbure nk'abajejwe umutekano kenshi bigenda gute avuze ati hari abantu baje gutwara haba ari ibintu byo mu nzu haba ari inzu canke iki aritura abajejwe umutekano bigenda gute muri ico gihe
hari abitura hari abatabitura ariko aho hatangura inyigisho nyinshi bamwe barabitura barabitura bakabura urubanza mu fasi rero se kuvuga iyo utuye ubutungane ko wamutunganirizwa na tutakunda kubivuga kubera ubu hari nk'inzu nawe biturire ni mu kenya nafasi ifapfumbatisha naka baratunganiriza ariko ni kuvuga ngo hariho ka purezidenti batunganiriza mbega niyo bagutunganirije erega barabirengako aragukengera bagushikiriza icyo kizi bugatakaza kukirima kuko nyine zikuru bisaga zikubwira ugume ku nzira ubure nawe umwanya wo kurima uzopfire ku nzira n'urubanza akagunguza akabitwara kure ntibibakanga abagabo ngo barungurutse aratsindwa no muri sentare y'intanga atsindwa no muri grande instance akavuga ati ndagiye muri gasambura amanza mfata dushaka yuko atagira ikiguru atagira imwe naburana agateba akihebura kandi kubera baba bashaka kumugura mu bisanzwe baramugura sedico max baramugurisha ugasanga nabo bamusuriye baramuvuyeko ababanyi baramuheza avuga ati ndi imyaka mutiyiruka inyuma kurondera ikata ni umukirisitu nongira ngo hari umuntu agume inyuma y'umupfakazi ngo ni cyane
none nko mu mico kirundi tuvuze nko mu mitumba mu mico kirundi hari mu bisanzwe haba harimo ibyo bavyari bitegekanijwe kera usanga yarafashwa canke ibyamya ari uko aho wasanga nyene imiryango w'umugabo wacu ugacu terura byose ugatwara nta kintu cari gitegekanijwe ku mutumba aho kumbure abantu bashaka kuja hamwe abashinga ntahe bakavuga bati nuku canke n'umuco nawo nyene urafise mu ruhara rwo gukumira uwo mupfakazi
uko twifatanira za bikonsekansi turimwo no musuretse n'umusakazi umugore wose uko ari mico akarangandiranyo twakuriyemwo akarangandemano uko imana yaturemye yarafashije akarangandirano kuduhohotera kuko kuzana kera umugore yari upfakaye bacurwa na muramwawe umukunda utamukunda abandi bacurwa na basebukwe bakunda utabakunda ibyo byari itegeko y'imico yari mico abandi nabo barasinda iwabo
ubundi biraboneka
umutima wose barasubira iwanyu na iwanyu ntibagira gushikira kuko bakwita igisubiramo nkira hariho n'amazina aritakise ku muntu ari abresa muramukazi wawe yaragutuka usanze mu rugo rwatonze yaragutuka nta mama wawe yaragutuka
ubunye biracibonekeza cyane aho umupfakaza carongorwa na murumuna w'umugabo wiwe birabacane ubunye cyane cyane hagati mu gihugu biribonekeza cyane cyane ubunye rafise ijambo havuga ati kumbure siko nshaka ko bigenda
ubu baratangiye kuzabari hagarara ko baratangiye kuzabari hagarara ko ntibagishaka kurongorwa na baramwe ariko bagira ingorane kuko umuryango urabanga nabo bitwa ngo barize bafise uduhera tubabesaho barabanga barabanka abasekwe barabanka bayenda uko barabanka barimo baba barabanka ingabo we nuko abafite utudura avuga ati nta muntu uza kubasaba ibyo tungo nibari impa n'isawa nibatayima na umwana ze turabarirondere reka nshungure umutwe nkore aka kazi kanje nshobore kurestora umwana
Murakoze cyane rwose ni Madame Agnes Nigaba umunywanyi mwishirahamwe dushire hamwe ni kiganiro gihe ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika reka nabo nyene kumbure tubaha karyo bashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo duhere ku witwa Thierry uraho neza
Aho neza Ariane ndaramukije cyane n'umukenyezi agaho ngo mbere nkengurukire mu bufaso ni kuko kenshi twamenyereye akamuco noneho Burundi ifite kenshi wamye ha agaciro umukenyezi w'umurundi kazi rero iyo tubonye ko hari abakenyezi bashaka bari hejuru bo nyine bakavuga ati ibintu harageze ko tubivamo je birampimbara cyane kubera ko burya biraryoshe iyo uri kuraganira ineza yawe hako haje abandi bayirwanira turi turavuga uko umukenyezi mu rugo canke mu muryango wose umengagira igihagararo ufatiye ku muco w'abarundi agira igihagararo igihe umugabo wiwe akihari iyo amaze gupfakara ucumenga nta gaciro agifise rero byunyuka cyane iyo amaze kuba atagifise mbere aba atamwana bigeze babyarana hoho bitwikira ibindi bintu haragira igihe n'umuryango hagera igihe ugasanga abantu amwomoye yahavuye ibintu rero bibabaje nawe mubyeyi ataravuga ibintu bijyanye ngo n'umuco imico byo twagiye ducamo ni byinshi mugabo uyu munsi yari hageze ko abantu bahindura bakabona bati hari ibintu twagendeyemo kumbure bikwiye kutwubaka hakabaho n'ibindi dukwiye gufatira kugira ngo twubake kazoza keza tubivane tuvavane nabyo bihinduke tujye mu bintu byiza ushobora kumbwira ko ushobora kuza ngo kubera ko umugabo yapfuye uca wihangira byose ugaca ubifata hama n'umukenyezi yaje kuburana uwo mupfakazi ugacuca hirya no hino kugira ngo umuzirire zanahimba hamwe imbere baranicwa iki kintu jewe mbe nagomba ngere kumbaza umukenyezi yahakanaye ko aravuga ngo baratunganirizwa iyo bitwaye hari ahantu usanga abakenyezi bagenda kwitwara mu gasanga barushijwe ibikenye n'abagabo bariko barababuranye nagomba ndababaze nk'amashyirahamwe aharanira ineza y'umukenyezi hari utwigorona dukeye baragira cyanke igihe duha nk'akarero k'icyo baba bamaze gukora mu kuza guhimiriza abategetsi kuko umugisiriye ku mutegetsi yabwiriza gutunganiriza uwo mupfakazi birumvikana uwo mupfakazi nta kintu na kimwe adopfa akoze ngo ashobore kuja kwerekana ukuri kwiwe n'iziwe barabinyaga abona ugasanga na wa mwana yasigwa na wa mugabo aguye mu mvore kuko babimenye babitahure niba umupfakazi arenganijwe ariko hahoterwa wa mwana ari ngaho ariko hahoterwa rero Burundi bw'ejo ejo muzobona ingaruka mbi niyo bandi bica tubona hari mu ibarabara bakurana umujinya kubera ko babonye na mama wawe yahohoterwa
iko cyane rwose turakorabura n'intwaro na none ntitwashobora gukora tudakorabura n'intwaro turakorana neza cyane guhera hasi gushyira hejuru amategeko asosiyasiyo dushyira hamwe ntiyantumye ariko kuko nsanzwe ndahaba nkaba mu ntara ya Bururi nkahasanga ngo n'umwana nsiyamo ndabona ibikorwa dukora ndabuhaba rero ndabona ibiri muri kominasiyo korabulasiyo n'intwaro ni neza cyane reka dukorana neza kugira tunakore no kubiva hejuru bikamanuka no kore kuba yatwemereye
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiriho cyari ikiganiro ku bapfakazi mu Burundi mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com hagati aho banki y'isi yose yatangaje raporo ku inyerezwa ry'amafaranga yifashisha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere iremeza ko Burundi buri mu bihugu bitanu bya mbere muri Afurika abategetsi biba aya mafaranga naho virusi ya corona yageze muri Afurika bwa mbere muri Afurika yabirabura no kuvuga munsi y'ubutayu bwa Sahara umuntu yagaragayeho n'uwo muri Nigeria ndabashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama